Ishirahamwe Sefcam dushigikirane ni rimwe mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na bita ama microfinance akorera mu ntara ya Kirundo. Iryo shirahamwe kitugwa ahanini n'abadandaza bato bato n'abakozi ba leta bato bato na cane cane abigisha. Cyprien Gahuguru umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe avuga ko bariko bakorera kugara kumvoza ibihe by'indiyane za politike Burundi buhitiyemo.
Muri abahunga harimo abanywanyi benshi bari bafashe ingurane muri iryo shirahamwe, bamwe n'abakozi ba leta cyane cyane abigisha, bamwe bamwe n'umushahara wabo baciye babuhagarika ubu ntibagihembwa. Abandi nabo n'abagwiza tunga bato bato bari mu dushirahamwe tukudandaza baragiye nka bose ku rugero rwa 80% bari bafise ingurane bafashe mu ishami rya Sefcam dushyikirane. Interano mbitso kudasho mensuel no kwishyura ingurane bari bafashe recouvrement mensuel de credit birabandanya bigabanuka, ubu bigeze ku rugero rwa 30% y'amafaranga ishyira mu gihe rironka ku kwezi ku kwezi. Ishyirahamwe Sefcam dushyikirane ntigishoboye kwishyura neza ingurane rya ryafashe mu mabanki kubera uburyo buke. Sefcam dushyikirane ntigishoboye guha ingurane abanywanyi bose babyifuza.
Bamwe mu banyagihugu babadandaza bato bato baremeza ko batagishoboye kuriha amadeni bafashe muri iryo shyirahamwe, bavuga ko umutekano muke Burundi buhitiyemo umaze kubashira mu kinogo c'ubutunzi bitazoborohera gusohokamwo.
Turabura abakiriya kubera abantu benshi barahunze manya dufaraga nyene yari yaduhaye twari kuturarana ubusa ntitwabandanije kugira umugambi wo kudandaza. Twaciye tuza turasoma kubera n'ibintu dusumisha bizimvye kubera habaye ikintu cy'ugwi imonyene abantu barahunga twaba tugikora twe tudanaze impuzu. Nta muntu ashaka kugura impuzu mu ntamba akugira ati niyo ofise nzoyita niruke
izo mpuzu. Rero urabona ko twama tugenda gusaba agakredi muri Sefcam, iyo ntambara yaciye itera tutaraheza kuriha turacyari mu ngorane twebwe natwe n'abana baraduhungira ko bari Bujumbura. Ndaheza ndagenda ndavuga ati jewe rero mumbabarire sinzosubira kuriha vuba, urabona intambara nange iranciye kubu. Noneho rero naho twahora turangura twarangura Bujumbura, Bujumbura bose baca barahunga.
Umwizero w'uko intara ya Kirundo isubira gufata umurongo wahorako mu by'ubutunzi ntuseswa. Alain Tribert Mutabazi numanuzi wa buramatari ajijwe by'ubutunzi.
Icyo kibazo ntabwo bakidushikiza mu ntwaro kwego gw'intara cyangwa kwego gw'amakomine mwayibwiye ba mustaneri, ariko tubibaza yuko atangwaniye nini yabizotera kuko nabo bavuga yuko bahunze ariko barahunguka kubwishi. Kibaza yuko baravye amasezerano bari bajyaniye n'ayo mashirahamwe kwazoheza bakicara hamwe bakisuganya bagatoya umuti w'ico kibazo. Tubona n'ivyo yuko urudandazwa rutagenda neza nkuko vyamye imbere yuko hatangura ibintu bihuha vyaje vyakwiragiye mu Kirundo bigatuma abene gihugu bamwe bamwe umutima ubavamwe bagahunga. Ariko tubavuga yuko ivyo vyabaye mu minsi iheze, ariko ubu kuvaho bamwe bamwe batanguye kuza barahunguka. Tubona yuko ubudandaji mu isoko eka muri rusangi mu ntara yose ko buriko burasubira kuja ku murongo.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Sefcam dushikikirane avuga ko umwizero w'uko ishyirahamwe arongoye rivyuka ari uko ituze ryogaruka mu Burundi. Nubwo Sefcam dushikikirane ariryo rimaze kwemanga uruhombo rimaze kugira, hari n'ayandi mashyirahamwe adashima kubivugira hejuru, ariko abayegereye bamaze kwemerera ijwi rya Amerika ko atakaza amahera atari make ku bakozi ba leta bahunze bafite amadeni nubwo atoshobora kuyugaza. Mu Kirundo, Jean Bosco ndarurinze, ijwi rya Amerika.